Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri aya makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumunsi wa gatanu hizeye kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka. Hakaba haratangajwe ikivugo cy'uyu mwaka ko imbere y'impera y'umwaka wa 2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi. Rumwe mu rugwaruka rw'Abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri icyo gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire Abarundi bategereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'Abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira kazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe? Umuzi w'ibibazo byama bicanishamo Abarundi n'uyuhe? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato, twatumiye George Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyene. Mwiriwe neza bashika ntawe mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro Bujumbura gombe namahoro kabisa.
Yego twebwe Bujumbura namahoro namahoro.
Nani byiza cyane rwose. Nashaka rero dutangure kuri mwebwe kuri ico kibazo cy'ugwaruka rubona ko ingorane z'Abarundi kenshi na kenshi naho waje mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo biterwa umuti Abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkibihe. Reka dutangure kuri mwebwe George Nikiza.
Yego nkuko mbivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane. Iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza. Ikibazo rero cy'umutekano muke, ikibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane. None igituma ibyo biba ni ikihe? Ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona, ikibazo cy'ubutungane nicyo mbona kiri hagati ya byose. Kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane, abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona. Uko ibihe byagenda birakurikirana, uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana, bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe, bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gihe itandukanye bamye bakingiranira ikibaba?
Sino bushikiye hose ko ndabivuga uko, ariko n'ukuri niko bimeze. Aba gukunda iki gihe turabye nk'igihe 2022 cyane niho twebwe turi kutwumvisha cyane tutabonye ibyo ari byo. Hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi, ibyo biravugwa cyane. Na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'intureka yaje isa yisunga ibyabaye 2022. Rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro, ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango. Urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho, jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza buri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye. Aho niho no hashya cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu.
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mubibona gute?
Ego jewe nanjye mbanje kuramutsa n'abariko barumva ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye. Hanyuma jewe simava nifata ku kibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nkako kuva kera udaherutse kuba utekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro no y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ijya kuinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari, iyo ntihagararaho honyine. Kuko iyo umuntu avuga ati Jove divise pour ligne, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi cyatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu biri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusabikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajyamo na manipulation. Moi je suis désolé mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya ujya ntabara cyane. Icyo nicyo nabyo rero abakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agibira abaneza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi, mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo narigeze kwivuga mu biganiro nk'iki nyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nk'abisare abarundi bamenyere kwakira ibyo wahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronkana hirya yeje utarose naho abura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuvuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazobigira bazobigira hirya yeje uzosanga ari ibintu bizokama biri ahandi ni kugira naka ronka icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mukanya gatoye cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyo torerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nja kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke no kuri ibi mugenzi wanjye avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyangwa autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa kuvunira buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca igihe tumuciriye igisoko nuko dogicamwe rekaje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyaca no bwitabaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza kuko usa kuko n'umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu hagati mu gihugu kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze uko nyene biteza kumira ko uri ubushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha niho hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingenzi bwitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza.
Yego me Johannes Marius mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka goba rukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation icyo kibazo cyotorwa inshugute akanya gato cyane.
Ego najereka mbanze gato nyinshi bimbe kwa kakana ari kintu avuze yameze nk'ugiye wacye kuco navuze nusanzwe nibyo ntawe uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha oya burya nibyo navuze ati ntazera ngo de oro mugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira ko ako kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de najye bunye no wonyereka Georges akambi ati murondere ko ikintu kibi atano wonzi ubunye no kimuronka ko mwacankorera kwinjye ariko ikituma navuga ati ibintu byazamye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urabyura uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho sinaho honyine fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nimeyo kibyabaye kuri Maconjo none si mwene ibyo nyine ni ibyo by'amabibasi kuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko kumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanipulation nayo navuga kugwaruka bitegereza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo wuyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati menhozenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradio hijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Didier mirewe neza muri hehe muri Bujumbura muri hehe
cyende Didier ndi Bujumbura
yego murafise ikibazo murafise icyumviro nduga ku ijambo
yego cyane agomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyiyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe kuko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ufite ibijumbo ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga mu ntoze mwanditse go gushika muri demi plane kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uraze mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi no gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu yayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha kazi kubura ariko bagakreya de proje abo bantu bava hanze bakaza kubafasha n'iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu kugorora n'igihugu cotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza.
Yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikiza na Johannes Marius bagira ico bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon. Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe jefi ushobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbe na cyose gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kandi mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwe uva ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira atatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bushoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore baca baca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntiwafise inguvu igituma natwe tubamanikire ni ikintu bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko nawe uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari kwishabije.
Murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo eka n'ibyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo duga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze ndabashikiye cyane uko ari babiri cyane cyane uyu Didien nibyo aba nibyo bitewe ibyabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga usanga ruvuga ibyumviro by'abatumwe n'abanyabigambwe abanyepolitiki ku ruhande rumwe mu byo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muyo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri yatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza ha mukabyumva ukabisigurira urundi rwaruka ivyo n'ukuri je ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti ciwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingene ayishyira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwa kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyaha ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane. Ikindi nacyo nigombaga gukoresha Leo nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashyirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma indi kwarinda sindi nicaricyo ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi cyo muri opposition
ni
guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe
n'abanyana
b'abajene bazofata la conscience bakabona yuko akazoza cy'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo bajya
ego mereka duhe ijambo
n'ubwo kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikanaha
ego me Johannes Mario senawe mukanya gatoyi cyane gose ku byumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihuta cyane
je nande nabagomba manze mpereke iki ahereje ko George manira mushigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cya makido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete singa ho nyene yanda mpakarorero gatonye cyane ejo bundi si kera bari ko baraba abigisha muri university aho uzosanga muri kaminuza y'i Burundi uzosanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ibyo ni ibintu birimo ne kurante none mwibaza yuko iyo yari politike yari karagira cyangwa n'imwe byo kwiyuganira ko nyine nk'ikindi no kubwira aho yarategeye ngo fuko niyo yiyuganira ko ariko mugabo urumva ni ibyo biba none ahandi aho uzasanga umunye politike ariko arategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ingorane y'abarundi kandi si ingorane y'ugwarukiyo iyo ni ingorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo idide yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi wowe uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemara nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwenge rugira ubwo rwaruka ubwenge rushobora nawe nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwi ahubwo gusa ico novuga no hano ruza kumujira nko mu nama kazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo ikininki niki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi bazodutera ibibazo mu minsi izoza nayo ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze
abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzambwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2022 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabe niba nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byoba na vyiza kuko nitwaguma dusanga abarundi bariko baraduhingira fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akarukubera n'ibyo niko kabisa hari ugwaruka gwinshi rushomereye
akarereza
amafaranga make nyine tuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bicane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kujya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kujya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu amwica utakoreye
ego mereka
niwagenda ukabwira abanyagihugu ati jyewe nkeneye ibi n'ibi ko ingona kamatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamuye atsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambwira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo gushyiraho rwawe
hamagara
ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakishije
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ya Amerika haragakiza muri neza mwiriwe neza murakomeye murafite muri hehe
muri province Rumonge
murafite icyumviro murafite ikibazo ku kiganiro cyo turagira cyo kugaruka
yego ndafite icyumviro ngo mpamishikiriza
na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bagakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere ubwo rero politiki yabitanze nabi kuri abo bantu umva bica biboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibashobora kwishimira mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu w'igihugu muto muto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze hagakiza reka duhere n'ijambo ndayishimiye ndayishimiye muri iyo neza
wiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ego ahanini cyane agomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva
gere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwanko tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyitse muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa rero ngiye novuga nti abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntibame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ariko bagigisha urwanko rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza yigisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amari ko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye rero mvuga nta nini ni
urakoze
cyo tuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cimviro mushikirije Elkana namwe hagakiza George. Ndayishimiye ravuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza ikakabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoye cyane rwose munsi y'umunota umwe.
Murakoze ego nibyo nje ndakubwire icyeke kutabona kure kw'abategetsi sinzi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane imbere yanjye ndafise quatre stratégiques de croissance et de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka rudoronka kazi ingene igihugu kingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru mikuru ituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibi ivyo ibibatunga iyo mugambi uriho ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yana kugire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategy ya development durable de tourism strategy ya industrielle strategy de bonne gouvernance ari ama strategy menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abanye natabyerageje arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigwa biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
yego mereka
umva rero n'aribyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipandwe mu matriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe cyanke munsi umunota umwe ubwico uvuze ku byashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyangwa gose
mu bisanzwe ngiye nibyo nahereka kumbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu bitegwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoja mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuku hariho bahora bitana n'abadacikana ugasanga bose basigagira politike yo kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi byasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mu ibinyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yabishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansa avamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyine ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahijeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyangwa abandanye harimo iki nacyo uwo mugenzi wanjye avuze nibyo se uso kwirengagiza hari arashobora kubaho ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ninge ni ibinyene ndiko ndakubwira peut-être ko Uburundi bwacu uzosanga les politiciens bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye udufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nicyo cyo kurondera ni wa wundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira Uburundi ibibazo bwamamwo bihere yanatanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni ibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo akuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari ibyo ari iri nyene rondebera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakizanga ko ushyira ntahe Johannes Marius icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi boba batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Emmanuela ngiye neza Emmanuel muri hehe vuga cyane rwose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo
egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi
cyo akunyumva
duga kwijambo twumve Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo ushya ntahe Georges Nikiza Johannes aravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro ko abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora nubwo ko that's the context l'analyse des priorités pour la consolidation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi nubwo yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamufunde hanyuma ngo ahise mu Burundi umenga ashigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakigiura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingwane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu biranda kubwire yuko nk'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zimvu na kabiri ariba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma ntidukwiye gatoyi bona hariho abajene abantu ugwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko bararonderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero nicyo gituma rero buraba kenyeroma ikibazo icaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo ibitungane no kubafasha kuco
n'indero n'inyigisho yegome reka duhe ijambo ubundi munywanye
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
yegome reka duhe ijambo ubundi munywanye muri radio ijwi rya Amerika bimenye imana muri we neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Rafte cyinzi
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko ugaruka muri bino bihe bitoshobora kudarumbira ni politike kuko na cyane cyane ni politike baba suka mu bintu ibintu gasanga kandi niyo bariko baragira ingorane ugasanga abantu basutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuye ngo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi ata kintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzingukiramwo urumva hari hakwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rubisuka mu bintu bataza rumvirwa banye politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike basubira no gukwiye kamaze no gushaka ubutegetsi rero abagwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi na biriya muri yo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze bimenya imana reka duhe ijambo Felix. Felix muri we neza
muri cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nafite icyumviro ndagoma nitwaje utugane tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abasaba gufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanzwe nagoma nkabi urwaruka naho jowe niko ndarurengana mwe nkabire n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bure gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kaza kacu kuko iyo abanyapolitiki batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bari kubarandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo baje kuma babo babaho mugabo turi natwe tuzira tw'ibintu by'ingerereji ntarandiriye murakoze
murakoze cyane rwose Felix icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana amushinga ntahe Johannes Marius amasegonda 30
ego mbere yuko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George Jeff nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyora gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza ntavuga ni oya sinaza ko ruko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngo ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko barabigira ibibazo ukuntu ukuntu kujya ibyo ntabyonzi mugabo birashoboka ati bariho bameze ukuntu bazo bagira ingorane bazi nk'ukuntu ukuntu ukuntu nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo ni gituma nabo bahari bari baragize izo ngorane n'abandi bashaka kugira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakabagira ibiganiro ibiganiro nama avuga ko atanu kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze ariko bizitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremo n'urwaruka baca bababwira bati fuera le droit de jeu ni kuraba ingene murondera ingene muha akazi urwaruka hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitana n'abimi wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego cyane oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora ntirukeneye ubwo izo nzoga ujya kumuha uno munsi ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ariko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike myiza hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka ko mvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracyanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazunguka uti cya kintu navuze ntubona ko uyu yababyabahenze ni mundekere w'uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati ntacyo nkeneye hamugaje zo kugikora byenzo yari nabaye bakemeza bagati rero ntimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakiye haguye
akabyica reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimvo vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoyi cane gose baba kwisa
ndumva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera ico twari ko zindose tuvuga no musi ni kibibazo vy'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega vyohera bite cyanashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'ingene ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese ku gitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda jewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasi yo gushikaho njya kuri parking cyangwa ku kibuga cy'indege cy'indege zijya muri Uganda mugenge ntafise iyonja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ibyo rero ushoboye kubishikako niho uronka ingene abantu bagufasha n'abantu bagira aho bahera nayo ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwaka uri hose kufata iyo ntumbero nk'uko ari ibiteza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Patrick ari Gitega. Patrick muriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murafite ikibazo? Mwafite icyumviro?
Ari ni James icyumviro.
Yego.
Ubisanzwe politike y'u Burundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene nsanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi i Gitega. Ingorane rero twe duhura nazo ni uko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi. Mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubudi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora. Rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi. Ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende uwushyire mu ngiro. None uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri?
Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo honestor.
Ego nta kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure utwite uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari? Icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick rega ijambo Onesfor mu kanya gato. Onesfor mwiwe neza?
Mahoro neza.
Murasa ikibazo cy'umviro kanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose. Mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki buunye tugafata n'abadukuriya tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari bihari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose. Mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo. Ngo nicyo gituma umengo babasisukuru baza barahendahendana. None ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwamwasezeranye. Hanyuma n'inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye munshi ntahe Onesfor sozera ndaguhaye amasegonda 20.
Bikaba zavuze intumbero y'icyo kintu. Hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye. Bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera kw'igihugu cyemera. Ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka. Dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange. Ugwaruka muri kino gihe mu gihugu. Yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye.
Reka baguhinyishe, reka baguhinyishe umushyira ntahe Onesfor. Reka baguhinyishe George Nikiza, reka tuguhe ijambo rya nyuma. Hari ibintu byinshi bivuzwe ku nyapolitike ka cyane cyane no kugwaruka. Nashaka amajambo make cyane gusa amasubona 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe ibitari bike. Duga ku ijambo.
Ego nka Patrick w'igitega avuze ayiturabye inyandiko n'ibyo banyitirike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane n'inkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cyotera imbere mu bice byose byacyo iyo migambi iriho ariko n'ukubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane. Ikindi nacyo icyo rero ni ikibazo namwe mvuga nti ikibazo cya leadership, ikibazo cya leadership rukuri
icyo kibazo gihambaye cyane gose
kuko umuntu yogishako cyane. Hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishyirahamwe nako birasaba yuko arongera amuhasa experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo influence bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironda kuko nta muntu
rego reka George reka ijambo Johannes nawe nyine mu kane gato ya masogona 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugaruka amasogona 30 nturenza
jewe nera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo niwo ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanyapolitike bomenya yuko bategerezwa nuko ubonezwa aragiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira. Ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya ku byo
ukubaje
nawe ntawe uzokubaha.
Hanyuma ndabingenge murakoze cyane gose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu misiri imbere n'ikibazo cy'ukugaruka n'ikibazo gihambaye cyane gose. Turashimiye cyane gose abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo. Turashimiye engineer yadufashe mu ngingo bw'izuma, tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya gukurikirana ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika.
Treat me right.